Hii ni Sauti ya Amerika. Isuti Amerika libandanya kwa shikizi vigani na vitari kwa mkirundi na makinyarwandi Washington DC. Mwili weneza nchuti mututeza matui. Mwili kumwe na Fide Niongabo.
Na nje edirgue manda basuje kandi mba ikaze makuru ya chukuru yu mugoro.
Mwosu labona ko abantu kwa rasina redi bifite andi zindi nyungu za abobani mwara gwandi ya tariza wanyaji huu. Chogi sigura yuko venshi usanga babi heba makiji ila kuko sebali bite suja wanayi.
Oni Frederic Bambuginyu Vira yahoze ari Vice President wa Burundi akaba n'umukuru w'umugambwe Frodebu avuga ku ngingo y'umugambwe RDB yo kuva mu runani Senared twafitiye namakuru ku biro by'umushikiriza manza mu Rwanda byahevye kunguruza kuri dossier ya Diane Rwigara kubagize umugwi ukumenya kuri no kunywanisha Abarundi CVR bagabishwa ko ataburenganzira bafise bwo gutanga makuru kuvyo bazoba bariko bakora no kuri bamwe mu baba mu gisagara ca Goma binubira guteba gutangaza amajwi y'agateganyo y'amatora makuru aherutse kuba mu gihugu. Duhere ku ncamake makuru yo hirya no hino tugira tubashikize mu kanya gato. Igipolisi kigwanya imigumuko ca kikuje ibiro vya komisiyo y'igihugu ijejwe amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no musi wa gatatu.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yagiriye uruzinduko rutigeze rutangazwa muri Iraq aho yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe Abdel Abdulmahid n'abandi bayobozi bakuru b'icyo gihugu.
Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yiyamirije no musi wa gatatu akamo kuko yotanga imihoho.
Rod Rodstein, ministri wungirije w'ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arateganya kwegura kuri iyo mirimo. Aya makuru n'ayandi avugwa hirya no hino turayagarukaho mu kanya. Mugume ku maradiyo.
Duhere ku kwedo nido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Muri Kongo, igipolisi kigwanya imigumuko cakikuje ibiro vya komisiyo y'igihugu ijejwe amatora numusi kwa gatatu ni mu gihe vyitezwe ko ivyavuye matora y'umukuru w'igihugu vyatebeshejwe bitangazwa. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki ariko asaba abanyagihugu kwitegurira kwihereza amabarabara ari sinzi mu gihe ibiharuro bivuye matora bitangajwe bidahuye n'ukuri. Abanyagihugu baba ku mugwa mukuru Kinshasa bavuga ko ingingo zikomeye zerekeye umutekano zafashwe ariko imenyetso kibi benshi muri bo bari bukuru hagarara rwakurikiye amatora yaranzwe n'amatati yaheruka. Tangazo ryasohowe n'amashirahamwe 300 rivuga ko abanyagihugu botegerezwa kwitegurira kugira imyirekano. Abapolisi bashizeho imyuka ibabaza murandumunga bashizeho ivyuma bizibira amabarabara bakaba bazibiye uruja n'uruza rw'imodoka hanze y'ibiro vya komisiyo y'igihugu ijejwe amatora. Ni mu gihe abagize iyo komisiyo bariko babandanya kugira inama zigenewe kuganira ibyavuye mu matora bimaze kwegeranywa gushika ubu zatangujwe ku muhingamo ku munsi wa kabiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ibihugu vya Afrika n'umuryango w'ibihugu vya Buraya byasavye Leta ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ibivuye mu matora byubahirize ibyifuzo by'abanyagihugu. Nyamara Leta ya Kongo yamirije ivyo byavuzwe ko ari kwivanga kw'amakungu mu biraba igihugu.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yagiriye uruzinduko rutigeze rutangazwa muri Iraq aho yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe Abedli Abdulmahid n'abandi bayobozi b'icyo gihugu. Urwo rugendo ruri muri gahunda ya Ministri Pompeo yo gusura ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati agamije kubihumuriza nyuma y'uko Amerika itangaje ko iteganya gutahukana ingabo zayo ziri muri Siriya. Arasaba kandi ibyo bihugu gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kotsa igitutu Irani guhagarika gushyigikira iterabwoba mu karere. Mu murwa mukuru Baghdad, Ministri Pompeo yabonanye kandi na Perezida Barham Salih, mugenzi w'ububanyi n'amahanga Mohamed Al-Hakim n'abayobozi b'ingabo za Amerika muri Iraq. Uruzinduko rwa Ministri Pompeo mu burasirazuba bwo hagati yarutangiriye muri Yordania aho yatangaje ko Amerika igiye kongera ingufu zayo muri diplomasi n'ubucuruzi, ingufu zigamije kotsa igitutu igihugu cya Iran hagamijwe ko gihagarika ibikorwa by'ubushotoranyi. Biteganyijwe ko Ministri Pompeo akomereza urugendo rwe mu bindi bihugu birimo Misiri aho yamaze kugera, Bahrain, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Arabia Saudite, Oman na Kuwait.
Tugaruke muri Afrika, umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Gabon, Parti Démocratique Gabonais PDG Mpfunyapfunyo uvuga ko President Ali Bongo Ondimba azotahuka mu gihugu ciwe vuba cyane. Ivyo ni nyuma yuko habaye igeragezwa rya kudeta mu ntango z'indwi. Ivyo bitangajwe nyuma yuko abasirikare bagerageje kudeta bari bafashe inzu radio y'igihugu ikoreramwo mu gihe gito. Abategetsi bavuga ko umunani bari bateguye kudeta bafashwe, abandi babiri baricwe igihe inteko zidasanzwe zinjira mu kibanza bari bigaruriye zikabohoza abari bagizwe imbohe. Umushikiranganje ajeje umutekano muri Gabon Guy Bertrand Mapangu yavuze ko abo basirikare uko ari umunani bafashwe bagejejwe mu biro by'umushikiriza manza w'igihugu. Naho umugwa mukuru Libreville warutekanye no musiko wa gatatu impungenge ziracahari. Perezida Bongo ariko aruhukira muri Maroc nyuma yo kwaviriranye mu bwonko mu kwezi kw'icumi.
Rod Rosenstein, ministri wungirije w'ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arateganya kwegura kuri iyo mirimo. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru bitandukanye muri Amerika avuga ko Rosenstein yamaze kumenyesha ibiro by'umukuru w'igihugu ko yiteguye kwegura ministri mushya w'ubutabera amaze kwemezwa. Rosenstein niwe mutegetsi wari ushinzwe gukurikirana anketi ku ruhare rw'Uburusiya amatora yo muri Amerika yo mu 2016 nuko Perezida Donald Trump yaba abangamira ubutabera. Ni nawe kandi wahisemo Robert Mueller kuba umushinjacyaha wihariye ushinzwe izo nketi. Rosenstein yibasiwe kenshi na Perezida Trump kubw'icyemezo cyo gutangiza izo nketi. Icyemezo cyo kwegura kwa Rosenstein kije gikurikira iyegura rya Jeff Sessions ryabaye mu kwezi kwa 11 abisabwe na Perezida Trump. Perezida Trump yamaze guhitamo William Barr kuzayobora Minisiteri y'Ubutabera ariko azabanza yemezwe na Sena. Uyu Barr yigeze kuyobora iyo Minisiteri ku butegetsi bwa Perezida George H.W. Bush. Igihe Rosenstein yaba yeguye, hari abakomeje gusaba Inteko Ishinga Amategeko Congress gufata ingamba zo gushyiraho itegeko ryo kurengera ibiro by'umushinjacyaha wihariye.
Muri Sudani, Perezida Omar al-Bashir yiyamirije uno munsi wa gatatu akamo kuko yotanga imihoho ni mu gihe abantu amajana n'amajana bihereje amabarabara mu gisagara cha Omdurman kiri hafi y'umurwa mukuru Khartoum mu myerekano yateye igana inyubako irimwo inama nshinga amateka kugira bashikirize ubutumwa busaba Perezida Bashir gutanga imihoho. Kipolisi cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso congera kirasa mu kirere kugira gishwiragize abari mu myerekano imbere yuko bashikiriza ubwo butumwa. Nta makuru yabo bakomeretse cyangwa bahasize ubuzima yatangajwe. Ibyo bikurikiye indwi zitatu z'imyerekano yo kwiyamiriza leta. Perezida Bashir yabwiye abantu ibihumbi n'ibihumbi bamushigikiye ku mugwa mukuru Khartoum ko azova ku butegetsi gusaba iciye mu matora. Yatangaje ko hari abariko bategura imigambi mibi bariko barondera gutera igihugu ko yamara atabundi buryo buhari atari ibiganiro n'amatora. Yongeye kandi asaba imigambwe itavuga rumwe na leta kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020. Abamushigikiye baje mu mabisi mu ikoraniro ryari rikomeye kurusha yandi makoraniro yo gushigikira mukuru w'igihugu yabaye imbere yaho ku mugwa mukuru Khartoum kuva imyerekano yadutse. Tubibutsa kumubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.vowa.co. mukanya n'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda ubushinjacyaha bukuru bwatangaje ko bwahagaritse ubujurire ku cyemezo cy'urukiko kwihanagurwaho ibyaha ku munyapolitike Diane Rwigara n'umubyeyi we Adeline Rwigara. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kabo.
Iki cyemezo cy'ubushinjacyaha kije kivuguruza ubujurire bwari bwatangwe tariki ya 27 z'ukwezi gushize. Uwo munsi nibwo bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko rukuru cyo kurekura abagize umuryango wa Rwigara Asinaporo. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foste yabwira Ijwi rya Amerika ko iki cyemezo cyafashwe nyuma yo kugirwa inama na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge.
Twari twajuriye twatangajwe bwacu itariki 12/12/2018 nyuma tuza kubona ibaruwa ya Minisitiri w'Ubutabera 3/12/2018 dusaba ko twa bareka ubujurire ngira ngo rero ibi ni ibisanzwe mu mategeko cinjye ku nyimwe 1905 ingingo yo constitution itegeko shinga y'u Rwanda ingingo yemera n'ese rutabera kuba yatanga ayo mabwizo kugira ngo wenda abantu bagire bo bakurikirana ibyo ni amategeko biteganya ibyo twubahirije
umuntu ashobora kwibaza ko ari bya bindi byavugwaga ngo idosiye hari abandi bantu bayiri inyuma bafite imbaraga ibyo se byaba bifite aho bihuriye
ntabwo ari byo kubera ko ni bisanzwe n'amategeko ntabwo n'ubundi bisanzwe bikorwa ntabwo gusa icyo navuga nuko burya ubushinjacyaha bugenwa mu mibereho yabwo na minisitiri ufite ubutabera ku nshingano ze ngira ngo rero ibyo ni ibintu bisanzwe nta gitangazo gihari ntabwo binahuriye ababivuga ntaho ntaho bihuriye kuko ni amategeko aba yubahirijwe kubera impamvu minisitiri aba yabonye ko ari ngombwa ko bikorwa ngira ngo rero
abatazi amategeko ubwo minisitiri ashingiye kuki
ngira ngo iyi ngingo ndajya gusomerwa ko mu byerekeye no gukurikirana ibyaha minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze agena politiki rusange kandi ashobora mu nyungu rusange ubushakiraha mukuru amabwiriza yanditse amategeko cyangwa amuzo kugera ngira ngo nicyo gice ashingiriyeho ngira ngo rero ni nyungu rusange
itegeko nshinga mu ngingo yaryo 145 riteganya ko minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze ashobora mu nyungu rusange guha umushinjacyaha mukuru amabwiriza yanditse amutegeka cyangwa amubuza gukurikirana umuntu umuvugizi w'ubushinjacyaha asobanura ko ubushinjacyaha bukuru burebererwa mu mirimo yabwo ya buri munsi na minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze ko bumviye amabwiriza yabahaye ku ruhande rw'abaregwa umwari Diane Rwigara yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bishimiye iki cyemezo cy'ubushinjacyaha ariko yongeraho ko na mbere hose barabere Diane yongeyeho ko agiye kubona umwanya wo gukomeza ibikorwa bye bya politiki yatangiye
twabyakiriye neza cyane birumvikana twishimiye kandi nubundi turabere nta mpamvu zifatika ubushinjacyaha bwari bufite bwo kujurira
ni hari hashize imyaka ibiri mu manza kuva muri 2017 none ubu ngubu mutangiranye umwaka navuga ngo mutangiye umwaka mu nkuru nziza
cyane dutangiye umwaka neza
nyuma y'ubuzima butarimo imanza gahunda zawe ku giti cyawe urazikomeza gute
gahunda zanjye ni ugukomeza urugendo rwanjye rwa politike kubera ko ibibazo byanzanye muri politike kugeza n'ubu ntibirakemurwa bivuze ko nanjye ngomba gukomeza guharanira ko ibintu bihinduka
ntibizagusaba kwigengesera cyane ngo utazagira ahantu wongera guhurira n'ubutabera
n'undi kuva mbere hose nta cyaha n'ibyo bihinduka nzakomeza gukora nk'uko nakoraga mbere nzakomeza gukorera mu mucyo no mu kuri
ni wowe mbashije kuvugana nawe ariko n'umubyeyi wawe ndibaza ko nawe yabyumvise we amaze kubimenya ya wabonye abaye ate wabonye byakiriye gute
yabyakiriye neza cyane n'ubu ari gusenga ashimira Imana ibyo ni amasengesho wumva wabonye n'umwanya wo kubikomeza neza nta kibazo
umwari Diane Rwigara na nyina Dorine Rwigara bari baherutse kurekurwa n'urukiko rukuru tariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2018 urukiko rukuru rwagize umwere Diane Rwigara na nyina rubahanaguyeho ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda bari bahuriyeho bombi urukiko ariko runagaragaza ko n'icyaha cy'amacakubiri kidahama Adeline Rwigara yarakurikiranyweho wenyine kuri Diane Rwigara urukiko rwanamuhanaguyeho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano yakoresheje ashaka kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 Diane Rwigara murumuna wa Diane Rwigara n'umubyeyi wabo Mukangemanya Adeline Rwigara batawe muri yombi bwa mbere tariki ya 23 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2017 nyuma y'ukwezi kumwe gusa urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutegeka ko anafungurwa ntiyakomeza gukurikiranwa tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2018 urukiko rukuru rwemeza ko Diane Rwigara na nyina umubyara nabo barekurwa by'agateganyo ku itariki ya 6 z'ukwa 12 umwaka ushize bagirwa bere n'urukiko rukuru tariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize nibwo umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana yari yabwiye itangazamakuru ku rwego ayoboye rwiteguye kujuririra urubanza rwa Diane Rwigara n'umubyeyi we Adeline Rwigara bari baherutse kugirwa abere n'urukiko rukuru
so umushinjacyaha rero tumaze gukora review ya kiriya cyemezo twasanze hari ibimenyetso tubona byanyegaje kandi bikomeye kuko tudatekereza ko dukwiriye kugarukira hariya hejuru y'ibimenyetso twari dufite kandi twabonaga bikomeye kandi si gusiga kandi kubyaremereye
uko kujurira nk'uko umuvugizi w'ubushinjacyaha Faustin Nkusi yabyemeje byakozwe iminsi ibiri nyuma ya Noheli gusa nyuma y'ibyumweru bibiri ubushinjacyaha bujuriye bwongeye gutangaza ko buhisemo guhagarika ubujurire bwabwo Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. mu Burundi abagize umugwi ukumenya kuri no kunywanisha Abarundi seve baragabishwa ko ataburenganzira bafise bwo gutanga makuru ku byo bazoba bariko barakora mu mwiherero wabereye mu ntara ya Ngozi. Urongoye uwo mugwi yabwiye ko yababwiye ko uzobirenga ko akazi kiwe kazoba karangi. Mugenzi wacu Fidelite Shatse yakurikiranye iyi nkuru.
Abagize umugwi kumenya ko kunywanisha Abarundi sever bahamagarirwa gukorera mu ibanga.
Muntu yiyumvira ko azoza aratanga makuru hanze, muntu yiyumvira ko azoza ariba flash diska jana hanze, izo information zisohotse zizosohoka tutabizi hajya za terisa, nibo ba mbere bishima yuko bazironse bitugaruka ko Rolando men information ziragugwa. Ndatutulie ko, ni muzo ugulisha informasyon za severe. Nsame informasyon za severe. Nituzo zumbire Papuazinu vere gine, Ivatikano.
Pierre Clavier ndaichari arongoi umugu severe ya bivugi omgi herero, abagizo omugui bariko baragira muntara ya Ngozi. Omgi herero, ulimuiko govda ambebe garagaye wakoze kufabatowe. Itaki mungu inazibili, zuko atikuchuminarimge, mbibia chuminu munani. Ikindi, abagizo omugui wabuzwa, nukugira nila imigenda nila ya kazi na wahoze muru omugui.
Nsave umunuwe sewara fisa marulasyo na wataki kora muri severe. Sivuze yuko ubugenzi bwanyu mwobu hagarika mugabo muntu yimbira ko dogumakorana no wagiye atakiri muri CV kwera amaroraso bari bafitaniye. Ndaduduriye ko azoba ariko aritega umwereka kandi hameze yuko tumusezera tuzovuga yuko yakoze ikikosa professionnel mu kumusezera bagira ico bita muri code de travail bita licenciement sans préavis ni indemnité. Nubu niko ndavuga urashaka kusanga hari abantu ariko arurugika WhatsApp atariko aravuga ibi.
Iyo ndongozi shasha severe n'umuntu yarasanzwe azwi mu mateka y'u Burundi, ariko kuva agitogwa muri ya mabanga bamwe banyepolitike ntibabishimye. Aba banyepolitike bagiriza umugwi ujeje gutunganya amatora seni yararongoye ko amatora wahagarariye mu 2010 yibye mbere, bamwe muri bo bakaba baciye bayinjururamwo. Naho biruko ntivyabujije ko yizegwa mu kurongora umugwi watunganije n'ayandi matora yakurikiye. Ubu mugwi sever yasubiriye uhebereye imana mu gihe gatolika musenyeri Jean Louis Nahimana, umwigisha muri kaminuza Paul Ngarambe akaba yarigeze kurongora umugwi seni watunganije amatora yo muri 2005 mu kiganiro cyahaye cyo Amerika atanga impanuro kunyifato ibereye sever.
Ibi bya commission vérité réconciliation ni byiza rwose, ariko ari ico ntinya ndakivugire hejuru nuko usanga ari ibikogwa bitanguzwa n'abanyepolitike hanyuma bikagoma bifise intumbero ya politike gusa. Icyo rero kijewe kirambabaza mugabo ntitwofatira kubyumviro vwo munyepolitike w'ico gihe, kuko ibyo turi kutararondera ni bifasha igihugu kubakwa.
Uwo mwiherero abagize severe barimwo uzoherekezwa 12 z'ukwezi kwa mbere. Inkomoko y'uwo mugwi uri mu masezerano ya Arusha yo 2002 washinzwe nyuma y'imyaka 14 wiyumviriwe mu kiringo cy'imyaka 4 zari zimaze mu byaranguwe n'izo nzego ziherutse gusubirizwa. Harimo urutonde rw'abantu 70,000 bahuye n'ibyago by'intambara, muri bo 60,000 barumvirijwe. Hongera haramenyekana abagirizwa ibyaha 13,000 hamwe n'ibinogo rusangi 3,500. Ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Bamwe mu batuye umujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barinubira gutinda gutangaza amajwi y'agateganyo. Bamwe mu banyamadini baratinya ko byabigamije guhindura ukuri ku byavuye mu matora. Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye.
Nyuma y'amatora y'abadepite ku rwego rw'igihugu urw'intara nayo umukuru w'igihugu yabereye rimwe ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 kumwaka ushize, byari biteganyijwe ko amajwi y'agateganyo agaragaza uwatorewe kuyobora igihugu azamenyekana ku itariki 6 z'ukwezi kwa 2. Siko byaje kugenda, kuko komisiyo y'amatora yavuze ko igikusanya amajwi itangazwa ryayo ryimurirwa ku munsi utazwi. Mu gihe inkuru y'uwatorewe gusimbura perezida Kabila itegereza yinjijwe amatsiko na benshi, bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma barasa nk'abatangiye kurambirwa gutegereza, baratinya ko kuri kw'ibyavuye mu matora kwaba kurimo guhindurwa bikazaza bidahuye neza n'ubushake bw'abaturage. Ntibyanizizwa rwose. Niba waratoye utegereje kumenya ko watoye yatsinze, byose bizaterwa n'ibyo komisiyo izatangaza. ndizera ko nta mvururu zizabaho niba se nizatangaza ukuri nyako guhuza n'ubushake bw'abaturage, ariko ihinduye ukuri kw'ibyayavuyemo habaho imvururu nta kabuza. Oya, njye ntekereza ko bagendeye ku mpapuro z'uko twatoye nta kibazo, ariko hajemo uburiganya rwose sinabyumva. Kiliziya Gatulika muri Kongo Kinshasa yohereje indorerezi 40,000 zakurikiranye imigendekere y'amatora yabaye mu kwezi gushize. Ku itariki 3 z'uku kwezi yo yatangaje ko izi neza uwatsinze amatora, ariko kitegereje ko komisiyo y'amatora ari yitangaza uwatsinze kuko ari ibishinzwe. Inama nkuru y'abepiskopi Gatulika muri Kongo yasabye seni gutangaza amajwi mukuri kandi nta kubera. Itorero rya Kristo muri Kongo naryo byohereje indorerezi 10,000 zakurikiranye imigendekere y'amatora, riravuga ko rihangayikishijwe no gutinza gutangaza amajwi y'agateganyo y'ibyayavuyemo. Kubwira itorero, igikomeye ni isano iri hagati y'ukuri ku matora n'ibyo seni zatangaza. Umuvugizi w'itorero Pasteur Eric Nsenga Nshimba avuga ko ibyo komisiyo y'amatora izatangaza bizagaragaza niba ari ukuri cyangwa ari ibinyoma. Urebye uko ibintu byagenze, ubu ntawahita yemeza ko ibyo seni izatangaza atari ukuri. Ahubwo icy'ingenzi ni uburyo seni izabyitwaramo itangaza amajwi, nibyo bizatwereka ko ari ukuri cyangwa ko tudakwiye kubyizera. Byaba ari ukwihuta tuvuze ko kugutinza itangazwa ry'ibyavuye mu matora bizagira ingaruka ku nyako. Nibatangaza amajwi, nibwo tuzongera tukagenzura niba koko bitangajwe bikwiye kwizerwa cyangwa se atari ukuri. Sur la fiabilité ou la crédibilité ou non des résultats. Pasteur Eric Nsenga avuga ko seni yari ikwiye kwihutisha ibarurwa ry'amajwi kugira ngo ivaneho urujijo n'urwikekwe, kuko nayo izi ko icyizere ifitiwe kiri hasi kuva hatangira kuvuga iby'amatora muri iki gihugu. Aragaruka ku ngingo 3 zigendanye n'itangazwa ry'amajwi, avuga ko ziteye impungenge. Mbere na mbere, ibyo seni izatangaza bigomba kuba bihura n'ukuri kuko abaturage batuye. Icya kabiri ni uburyo abanyepolitiki bazitwara nyuma y'itangazwa ry'amajwi, bazitwara bate. Icya gatatu noneho ni uruhare rw'abaturage, nibwo buryo dukwiye gutekereza ibizakurikiraho. Komisiyo y'amatora ntiyahwemye kwihaniza uwo ari we wese imubuza kuba yatangaza ibyavuye mu matora, kuko ariyo yonyine ibifitiye ububasha. Imwe mu miryango y'abaturage itunga agatoki seni ivuga ko ikomeza gutinza itangazwa ry'amajwi nyamara yaramaze kumenya uwatsinze amatora. Floribert Anzuluni ni umuhuzabikorwa wa Filimbi, umwe mu miryango ibiri y'abaturage ikomeye. Kuburirwa icyizere biraturuka ku butegetsi buriho na komisiyo ifite inshingano zo gutegura amatora. Niba Bwana Nanga ashaka ko basubirwa icyizere, uno munsi azi uwatsinze yakaba yamutangaza. Turitegura kandi imiryango yose iri hamwe, sosiyete sivili hamwe na Kiliziya Gatulika n'abayobozi babiri b'ingenzi mu barwanya ubutegetsi. Turakomeza gutegura abaturage kuko tuzi ko hagishakishwa kuko Shadari yatangazwa ko ari watsinze. Icyo abaturage bagiye gukora gusa ni ukubyamagana ntawe bahutaje, bagashyira akadomo ku bujura bw'amajwi burimo gukorwa, hagashyirwa imbere ukuri kw'ibyavuye mu matora. N'undi muryango w'abaturage uharanira impinduka wovuga ko ufite amajwi buri mukandida perezida yagize, bityo kose nikwiye gutangaza amajwi y'ukuri. Luci ivuga ko yamaze kubarura amajwi buri mukandida wese yagize, ariko ko izayatangaza nyuma y'uko seni izabimaze gutangaza yayo kuko ari ibifite mu nshingano. Lucira navuga ko seni nidatangaza ibyavuye mu matora nyuma y'amasaha 48 uhereye uno munsi izabitangaza, kuko seni izaba yaragaragaje ko idashoboye cyangwa idafite ubushake bwo kubikora. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio ry'Amerika.
Bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves, guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro. Mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umukuru w'umugambwe Rassemblement des Democrates Burundi mu mvunyafunyo RDB, Jeremy Minani, yatangaje ko umugambwe wiwe uvuye mu runani Senared, uyo ubaye umugambwe wa nyuma mu yindi migambwe itari mike rimwosa wa Nyafura Debu, Imbono Karisme, IPD hamwe n'abandi bategetsi ba uvuyemwo barimwo Hussein Rajab. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije avuganye na Frederic Bamvuga Inyumvira, yigeze kuba vice president w'u Burundi, nawe nyene yahoze ari mu runani Senared, araheza aramubwira isigura ha iyo nkuru y'uwundi mugambwe wavuye muri ugo runani. Tumutega amatwi.
Narede biraboneka neza ko ibyo yari yishinze kuvugira abarundi gukora ibikorwa biza gufasha kw'abarundi basubira ku nzira ya demokarasi, byo twari twarabyumvikanye. Bwaba uyu munsi urabona ko abatwara Narede bifite andi izindi nyungu zabo bari nkwaragwanira atari za abanyagihugu. Icyo gisigura yuko benshi usanga babiheba bakigira, kuko cyo bari biteze ibyo abonayo
izo nyungu muvuga umukuru huru na nise na rede adashimbere muri kigenezehe mu majambo make
urabona abarundi barahunze uyu munsi abarundi bagorewe hanze bafite ibibazo binyuranye mu bizanzwe umuguru wa nise na rede kwari kwitwararika abo bantu bahunze baroka bakurikirana bakamenya ibibazo bafise abagendera bakavuganira nabo bakavugana ibibazo batagenda mu Rwanda gusa bagenda nahande kuko impunzi z'abarundi zuri ziri henshi hanyuma bakumbiriza ibibazo bafise bakagerageza gutorera umuti ibibazo by'iwabo hanyuma no hagati mu gihugu uyu munsi hari ibibazo ubona ko bihanze umurundi murundi yatagira atagiye kubatagira kazoza ugasanga rero iyo umukuru nafashe ijambo rimwe na rimwe ndetse avuga gusa ibyubu gusa ukamenga nibyo abanyagihugu bakeneye inyishu ibibazo bihanze
ariko umukuru w'ugoronani muri iki gihe Dr. Minani no mukuru w'ugoronani agira gatatu imbere hari Nyangoma Leonard harasubira harabana Professor Charles Nditije ariko ico gihe cyose abantu ntibigeze basana bizerwa mu ugoronani rwarufise ingorane
oya jewe bose narababonye nyene batwara ugoronani narabonye Nyangoma nyine yatwaye ugoronani ndashinga intahe yuko igihe rwatwarwa na Nyangoma abantu baragwizigira baratuma ko abantu bose bakasedukana niyo nka komisi mikuru yakwa gasore komisi mikuru ya ndadaye warabona ko byukuri cyari kintu abarundi bizigiye kandi cyahaye umwizero abarundi aho kumureka ngo abandanye nabonye Minana za kumusita ngo ahave aragerageza agira uburyo bwose budasanzwe urya abone ko agiye
ariko yaratowe
ariko kuva agiye niho twaciye tutangura kubona abantu babi baheba ugoronani bakigira kubera ko mu byukuri nta biganiro nta kuganira wabona ko ariko kihari ushingiye yuko imigambwe ihura hari urunani rw'imigambwe we yashatse guca butwara nkomenga twara bose bakitse umugambwe umwe bose bakitse abanywanyi b'umugambwe sawanya frode bunyakuri bavuga tuti kandi hari urunani ihuriro ry'imigambwe bose babwirizwa kuba banganya ubushobozi
ariko Dr. Minani yaratowe
ubwo bushobozi bwa baba bwose yarafashe we avuga ati ni jewe ntihagire ubundi asubira kuvuga ugasanga rari mwaro bamwe ararisha abana bari yamubwira ati va reka abandi batware kuko si urunani rw'umugambwe umwe ariko ibyo ntabyumve
mutubwire ingaruka ibyo bizogira ku biganiro mu gihe byose biragutumwa ko ni nkize
ingaruka mbi zozo nuko uyu munsi ugoronani abarimwo abanyamigambwe niwe bazohora bagenda bishikiriza ibyo byumvira bwaba iby'urunani sinarede nibaza ko bisa n'ibyaheze
Frederic Bamvugi Nyumvira yigeze kuba vice president wa Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye muri iki kiganiro
ni mukorego
kanya gatoyi turasezerana naye imara reka dusubire tubyutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije muri Kongo igipolisi kigwanywe igumuko cyakikuje ibiro vya komisiyo y'igihugu ijejwe amatora uno munsi wa gatatu ni mu gihe yitezwe ko cyavuye amatora y'umukuru w'igihugu byatebeshejwe bitangazwa
Rod Rosenstein ministri wungirije w'ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arateganya kwegura kuri iyo mirimo amakuru aturuka mu bitangazamakuru bitandukanye hano muri Amerika avuga ko Rosenstein yamaze kumenyesha ibiro by'umukuru w'igihugu ko yiteguye kwegura ministri mushya w'ubutabera amaze kwemezwa
naho muri Gabo umugambwe uri ku butegetsi PDG uvuga ko president Ali Bongo Ondimba azotahuka mu gihugu cyiwe vuba cyane ivyo ni nyuma yuko abayigeragezwa rya kudeta mu ntango zihindwe
Ministri w'ubanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yagiriye uruzinduko rutigeze rutangazwa muri Iraq aho yagiranye ibiganiro na ministri w'intebe w'icyo gihugu n'abandi bayobozi b'igihugu ngo rugendo ruri muri gahunda ya ministri Pompeo yo gusura ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati agamije kubihumuriza nyuma y'uko Amerika itangaje ko iteganya gutahukana ingabo zayo ziri muri Syria
Amakuru rero nibiganiro twa tubafite kuri isaha niho bigarukiye kuri radio ya America dushimire engineer Peter Handley adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeye ho yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye bishyagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikono hamwe ari kumwe na Ange Fidel Yongabo
nanje Edirwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza murare harya